Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira mu Burundi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 naho mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti turi kumwe. Ikipe ya Dinamo yari ihagarariye u Burundi mu irushanwa rya Basketball Africa League yasezerewe.
Sikena choroshe urumva inkuru nk'iyi waramaze imisi witegura ngeza uko ikibazo kazubona ibishobotse gutanga urekana ubumenyi ufise urababaje cyane.
Alva ni nziza n'umukinnyi kizigenza wa Dinamo. Dinamo yari mu itsinda karahari rikinira i Pretoria muri Afrika y'Epfo. I Kigali mu Rwanda, urukiko rw'ubujurire rwaburanishije urubanza rw'umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga adahari. President Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arakira umukuru w'igihugu na minisitiri w'intebe ba Pologne aho akorera. Nawe indege z'intambara za Isirayeli zarashe muri Libani. Aya makuru n'ayandi yose twabategure ni mu kanya gato cyane. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Espanye. Abashinzwe umutekano w'inkombe z'inyanja bavuga ko barokoye abantu 38 naho abandi bitaba Imana. Aba bantu bari mu bwato bw'abimukira bwarohamye hafi y'ibirwa bya Canary. Oriane Itangishaka yaduteguriye inkuru.
Ubwato bw'abadandaji bwabonye iryo sanganya ku birometero 140 mu bumanuko bwa Grand Canaria ejo ku munsi wa mbere. Abajejwe gutabara imbabare muri Espanye bavuga ko ubuzima bwa bane mu barokowe bwari bugeramiwe cyane, baca batwagwa mu bitaro hakoreshejwe kajugujugu zibiri. Abo bandi 34 batwawe n'ubwato ku kivuko cya Arginegin mu izinga rya Canaria. Muri bo harimo abakenyezi indwi. Abategetsi muri Espanye bamaze igihe bahanzwe n'ibitigiri binini cyane by'abimukira baturuka mu bihugu bya Afrika y'uburengero. Abo bantu bagana ayo mazinga ya Canaria binjira ku mugabane wa Buraya. Ubushikiranganji bwa Espanye bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu buvuga ko abantu bashika ku 12,000 bashitse kuri ayo mazinga ya Canaria mu mezi abiri ya mbere y'uno mwaka. Icyo gitigiri ciyongeye ko inshuro zitandatu igitigiri cy'abinjiye muri iki gihe nyene mu mwaka uheze.
Radio Ijwi rya Amerika. Uyu munsi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden arakira umukuru w'igihugu na minisitiri w'intebe ba Pologne aho akorera muri Maison Blanche. Mu byo baganiraho bombi kuri batatu harimo intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine ituranye na Pologne. Fidel Niyongabo araduye inkuru.
Ibiro vya Prezida wa Amerika Maison Blanche vyatangaje ko ibiganiro hagati ya Prezida Biden n'abategetsi ba Pologne biza kuba bihuriranye n'imyaka 25 irangiye Pologne yinjiye mu ishyirahamwe ryo kwivuna avance ry'ibihugu byo mu ruraruko rw'ibahari Atlantique OTAN. Prezida Biden na Prezida wa Pologne Andrzej Duda hamwe n'umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Donald Tusk baraza gufatira hamwe imigambi rusangi imbere y'inama y'ishyirahamwe OTAN izobera i Washington DC hagati y'itariki 9 niya 11 z'ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka. Tugivuga kuri Perezida Joe Biden yarasubiye kwerekana ko ashigikiye itegeko ryerekeye urubibe hagati ya Amerika na Mexique ahuriye ko n'abagize Kongere ya Amerika bo mu migambwe yombi uko ari ibiri y'abademokrate n'abarepublika. Perezida Biden yabitangaje ku munsi wa mbere w'indwi mu ijambo yashikirije igihe yahura n'abakuru b'ibisagara hamwe n'abandi bayobozi.
The House and Senate have the votes to pass it if they just bring it to the floor and vote on it.
Ndatekereza ko uhereye ku mahirwe hari abagize inteko nshingamategeko na Sena bafite amajwi ahagije yo gutora itegeko. Bagombye kubiganiraho bagatora iryo tegeko. Kugeza ubu politiki yabigizemo uruhare. Bagenzi banjye, tugomba kurangiza iyi mikino. Tugomba guhangana nabyo. Iyi igomba kuba intsinzi ya Amerika. Mu mijyi yanyu muhangana n'iki kibazo buri munsi. Rero ni ukuvuga ko ari ibintu byangombwa kuri mwe mukabwira Kongere ko bagomba kugaragaza ubutwari maze bagahitamo inyungu zabo mu kwemeza iryo tegeko.
Ikibazo cy'abimukira ni ikibazo gikomeye cyane mu gikorwa cyo kwiyamamariza amatora ya Perezida azoba muri Amerika muri uyu mwaka w'2024.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri uyu wa kabiri, Israeli yatangaje ko indege zayo z'intambara zarashe muri Libani, isobanura ko yivunaga ibisasu bya roketi byahaturukaga. Fidele Niyonga barakomeza.
Ukurasana ku mpande zombi vyateye impungenge amakungu ko ingwano hagati ya Israeli n'umugwi Hamas ishobora gukwiragira mu bindi bice by'akarere ko mu buseruko bwo hagati y'isi. Israeli kuri uyu wa kabiri yatangaje kandi ko yakoze ibitero by'indege z'ingwano mu karere ka Khan Yunis mu bumanuko bw'intara ya Gaza. Ni mu gihe iri kigerageza kubandanya ibitero vyayo mu ntumbero yo kuzimanganya umugwi Hamas. Israeli ku munsi wa mbere yaratangaje ko ibitero by'indege z'ingwano yakoze mu ntara ya Gaza mu mpera z'indwi irangiye vyahiga umutegetsi akomeye mu vya gisirikare w'umugwi Hamas. Yamara iracariko iratohoza niba yarishwe muri ivyo bitero. Ivyo bitero vyakozwe mu kibanza Israel yibaza ko uwo mutegetsi yitwa Marwan Issa yari yihishijemwo. Umuvugizi w'igisirikare cya Israel, Amiral Daniel Hagari, ku munsi wa mbere yatangaje ko ivyo bitero vyabaye hagati yo ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana urangiye. Israel yagiriza Marwan Issa ko ari umwe mu bategetsi bakomeye b'umugwi Hamas bateguye ibitero vy'iterabwoba vyo ku itariki indwi y'ukwezi kw'icumi mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2023. Muri iki gihe kandi ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko ikibazo c'ibifungurwa gitera gikomera kurushiriza mu ntara ya Gaza. Ubwato butwaye itoni 200 y'imfashanyo bwavuye kuri uyu wa kabiri mu izinga rya Ship bugana intara ya Gaza buciye mu ibahari Mediterane. Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu ishyirahamwe rijeje gutabara Proactiva Open Armas ryo muri Espagne n'ishyirahamwe rijejwe gutabara World Central Kitchen niyo yakoreye hamwe muri ico gikorwa co gutabara abanyagihugu bo mu ntara ya Gaza.
Kuva yavi Nairobi gusinya amasezerano y'ubufatanye mu by'umutekano na Kenya mu ntangiriro z'uku kwezi, Minisitiri w'Intebe wa Haiti Ariel Henry ntarasubira mu gihugu cye, ubu ari muri Puerto Rico aho yatangarije uyu munsi nyine ko azegura igihe igihugu cye nikimara gushyiraho ubutegetsi bw'inzibacyuho. Fidele Niyonga bakomeza.
Ariel Henry yagize ati:
"Gouvernement a dirigé après conseil des ministres à Soya accepter pour mettre en
nyuma yuko inama y'abaminisitiri yabaye muri iri joro yemeye gushyiraho ubuyobozi bw'inzibacyuho buzayobora igihugu. Abagize ubwo buyobozi bazatora inzego zitandukanye zigize ubuzima bw'igihugu zumvikanyweho. Leta nyoboye irahita yikuraho nyuma yuko abo bayobozi bashyizweho."
Après l'école immédiatement après installation conseil ça.
Mu nama y'abategetsi b'ibihugu bigize ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi mu karere ka Karayibe CARICOM mu mfunyapfunyo yabaye imbere yaho, umushikiranganji wa mbere wa Guyana Irfan Ali yatangaje ko ishyirahamwe CARICOM ryakiye kandi ryemeye ingingo yo gutanga imihoho y'umushikiranganji wa mbere wa Haiti Ariel Henry mu buryo bwenyine ubwiwe yayitangaje. Abo bategetsi barabonanye mu mwiherero mu kiringo c'amasaha atari make kugira baganire ku kugene buhagarika uruhagarara rurangwa muri iki gihe muri Haiti. Umushikiranganji wa mbere wa Haiti Ariel Henry yararemerewe n'abatari bake bamusaba gutanga imihoho canke akemera ko hashirwaho akanama afata k'ibanza karongora igihugu. Kubagize urugendo hanze y'igihugu ntiyashoboye gusubira gutahuka bivuye ku ruhagarara n'ubwicanyi biriko bikorwa n'imigwi y'inkozi z'ikibi zigaruriye ibice nka byose by'umugwa mukuru Port-au-Prince. Iyo migwi y'inkozi z'ikibi yarugaye kandi ibibuga by'indege mpuzamakungu bikomeye by'igihugu. Ariel Henry aracari muri Puerto Rico akaba yiteguriye gutahuka muri Haiti igihe bizoba bishoboka.
Aya makuru y'Ijwi rya Amerika mushobora kuyasanga kuri internet kuri www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook kuri VOA Radio Yacu. Mukanya gato amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Rwanda, urukiko rw'ubujurire i Kigali rwaburanishije urubanza rw'umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga uzwi cyane cyane ku izina rya Cyuma Hassan adahari. Nyamara niwe waregeye gusubirishamo urubanza rwe. Ni inkuru ya Eric Bagirubusa.
Umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga uzwi nka Cyuma Hassan mu 2021 nibwo inkiko z'u Rwanda zari zamukatiye gufunga imyaka 7 muri gereza no gutanga ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga. Ni nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo icyo kwiyitirira urwego rw'umwuga w'umunyamakuru. We n'abamwunganira mu mategeko ntibanyuzwe n'ibyemezo by'inkiko, bavuga ko habonetse ingingo nshya zabateye kuregera urukiko rw'ubujurire basubirishamo urubanza. ubwo umucamanza yahamagazaga umunyamakuru cyuma Hassan Ngwabura n'urubanza rwe byagaragaye ko atari yitabira iburanisha. Abanyamategeko bamwunganira Gatera Gashabana na Jean Bosco Ntirenganya Sefu babwiye urukiko ko batamenye impamvu nyamukuru zateye uyu munyamakuru kutitabira iburanisha. Bavuze ko kuwa kane w'icyumweru gishize bamusuye kuri gereza bategura urubanza ariko batazi uko byamugendekeye. Mu nyungu z'ubutabera umunyamategeko Gashabana yasabye urukiko undi munsi wo kuzajya kuri gereza bakamenya impamvu uwo bunganira atitabiriye urubanza kandi ariwe watanze ikirego. Yabwiye urukiko ko ingero nk'izi atari ubwa mbere zibayeho mu rwego rw'ubutabera. Yatanze urugero kuri bwana Hissène Habré wigeze kuyobora igihugu cya Chad wangaga kwitabira urubanza urukiko rukajya rutegeka ko yitaba ku ngufu. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko butari ubwa mbere umuyobozi wa Ishema TV asubikije urubanza yaregeye. Bwavuze ko buri kumwe n'abamwunganira mu mategeko basuye cyuma Hassan aho afungiye basanga nta bibazo by'ibikorwa by'ica ruboza afite na cyane ko bwemeza ko afunganywe na bagenzi be babiri mu cyumba kimwe. Bwibukije ko ibaruwa ihamagaza cyuma Hassan kwitabira iburanisha yanditse amagambo agira ati mubanze mu ndenganure, mubanze muhagarike ibikorwa by'ica rubozo ndengakamere nkorerwa haba ku mubiri no ku mutima. Ubushinjacyaha bwavuze ko bigaragara ko cyuma Hassan adashaka ko urubanza rwe ruva mu nzira. Bwasobanuye ko iyo urega atitabye nta mpamvu yarahamagajwe byubahirije amategeko urubanza ruburanishwa adahari. Buhita busaba ko urukiko rwaburanisha cyuma Hassan adahari. Urukiko rwafashe iminota mike yo kujya kwiherera rubifataho icyemezo. Rwanzuye ko urega yakunze gusubikisha urubanza nyamara ariwe wasabye ko rwasubirishwamo mu ngingo nshya zarwo. Rwavuze ko abamwunganira batagaragaza icyo byaba byishe igihe cyuma Hassan yaburanishwa adahari. Ubushinjacyaha bwahawe umwanya bunenga ingingo uruhande rurega ruvuga ko ari nshya zaruteye kuregera isubirishamo ryarwo. Bwavuze ko nta ngingo nshya bubona zabonetse muri uru rubanza. Ubushinjacyaha bwavuze ko ibyiswe ingingo nshya byabonetse urubanza rutaracibwa. Busaba ko mu kubisuzuma urukiko rwazashingira ku biteganywa n'amategeko. Kubireba uruhande rwa cyuma Hassan abamwunganira ntibamusimbura mu rubanza rwe nk'uko urukiko rwabyanzuye. Yagombye kuba ari mu rubanza rwe akisobanurira izo ngingo nshya zamuteye gutanga ikirego. Ku ruhande rw'abunganira umunyamakuru cyuma Hassan hazamutse igisa n'urujijo rukomeye rwo kumenya cyangwa kwemeza niba koko urega hari wifatiye umwanzuro wo kwanga kuza kuburana urubanza rwe yasabye ko rwasubirishwamo mu ngingo nshya. Umunyamategeko Gatera Gashabana yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ibyakozwe n'umucamanza byemewe n'amategeko. Gatera Gashabana yavuze ko bagiye guhita basura urega bakamenya impamvu zamuteye kutitabira iburanisha. Yavuze ko amategeko ateganya ko igihe basanga urega afite impamvu zifatika zamuteye kutaza kuburana baba bagifite amahirwe yo gusaba ko urukiko rwakongera gupfunda urubanza rukaruburanisha igihe rutararufataho icyemezo. Mu nyugu z'ubutabera Gashabana yemeza ko umucamanza yagombye kubanza kumenya icyateye uwo bunganira kutitabira iburanisha. Urujijo ku cyateye umunyamakuru cyuma Hassan kutaboneka mu rukiko rwazamutse no kubavandimwe be bari baje kumva uko aburana barimo sumubyara Primiane Rukebesha bavuga ko nyina wa cyuma Hassan aherutse kumusura kuri gereza abacunga gereza bakamumwima bavuga ko muhungu we yanze gusohoka mu cyumba afungiyemo. Abo mu muryango we bakunze kumvikana mu majwi yo hasi yuje amarangamutima yemeza ko ashobora kuba yarakoreye ibikorwa by'ica rubozo gereza igahitamo kwanga kumuzana mu rukiko. Mu minsi yashize cyuma Hassan yaje kuburana mu rukiko rw'ubujurire afite ibikomere mu gahanga avuga ko bikomoka ku bikorwa by'ica rubozo akorerwa muri gereza nkuru ya Nyarugenge Mageragere afungiwemo. Imiryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu irimo Human Rights Watch ufite icyicaro muri Amerika ndetse n'ishyirahamwe mpuzamahanga rirengera abanyamakuru CPJ naryo rifite icyicaro muri icyo gihugu yasabye ubutegetsi bw'u Rwanda guhagarika kwibasira abanyamakuru. Iyo miryango yanagarutse ku bikorwa by'ica rubozo ivuga ko umunyamakuru cyuma Hassan akorerwa hafungiwe igasaba ko byahagarara. Mu mwaka w'2021 cyuma Hassan yahamijwe ibyaha byo kwitira urwego rw'umwuga w'ubunyamakuru, gukora no gukoresha impapuro mpimbano no gutambamira imirimo y'inzego za leta. Uyu wahoze ayobora Ishema TV yo ku muyoboro wa YouTube ahakana ibyaha akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Ari mu banyamakuru bakunze kumvikana mu biganiro binenga zimwe muri gahunda za leta. Urubanza rwe ruzasoma ku itariki ya 28 z'uku kwezi saa 5. Hagati aho umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda nawe yasubitse isomwa ry'urubanza rw'abagabo 18 baregwa ibyaha by'icarubozo mu magereza yo mu Rwanda. barimo abahoze ari abayobozi bagereza nyakiriba ku Gisenyi. Umucamanza yavuze ko dosiye yabaye ndende kubera umubare w'abayiregwamo. Abaregwa barimo Kayumba Innocent ufatwa nka kizigenza w'itsinda ryose, baregwa impfu z'abantu barindwi bazize ibikorwa by'iyicarubozo, n'abandi bakuye ubumuga muri gereza. Icyemezo kikazafatwa ku itariki ya 29 z'uku kwezi. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika. Ikipe ya Dinamo yari ihagarariye Uburundi mu mikino ya Basketball Africa League i Pretoria muri Afrika y'Epfo mu itsinda Karahari yasezerewe. Umuyobozi wa BAL Amadou Gallo Fall avuga ko itakurikije amategeko agenga irushanwa. Desire Hatungimana yadutegura inkuru irambuye.
Kuri wa kabiri genekezi ya 12 niho Amadou Gallo Fall yandikira umugwa Dinamo ko kuwe mu mahiganwa kubera udakurikiza amabwirizwa agenga iryo higanwa. Ishyirahamwe rya Basketball mu Burundi ryari ryasabye Dinamo gukinisha imyambaro yayo canke bagakina bafutse handitse Visit Rwanda nkuko babigize mu rukino rwa mbere. Dinamo rero ntiyemere gukina urukino rwayo rwa kabiri rwari kuyihuza kuri wa kabiri na Petro do Rwanda yo muri Angola kubera ko guca kubiri n'amategeko. Amategeko y'iryo higanwa nkuko abarongoye bari bamenyesha nuko iyo umugwi utewe mpaga kabiri ucukugwa mu higanwa ari navyo byashikiye Dinamo. Iyo ngingo y'abarongoye Basketball Africa League yakiriwe nabi cyane n'abanywa bakunzi b'umukino w'intoke wa Basketball mu Burundi. Bamenyesha ariko ko abakinyi bakoze ivyo bategerezwa yamara ko uwo mugwi wa Dinamo wahemukiwe n'abategerezwa kuwushigikira.
Nk'umukunzi wa sport n'ibintu bibaje cyane bibaye no kwakira bitagira isiguro bitagira uko umuntu yavyita mu gihe uravye abakinyi ingufu baba barakoresheje kugira bashike kuri rya nivo yo kujya muri competition nk'iriya. Uravye ekipe ubugi bayakoresheje ariko byose bikagwa mu mazi ku muntu utumwe bitavuye ku buyobozi bwa ekipe bitavuye ku bakinyi ahubwo bivuye ku buyobozi bubi bwa federation mbere n'igihugu.
Ni guki baretse mu ekipe na Dinamo igiye kwitabira higanwa rya bare kandi bazi yuko iyo bare ifise sponsor ya Visit Rwanda, ifise sponsor ya Rwandair, bayiretse gute ikajyayo? Amategeko arahari arazwe, nta kintu na kimwe bayifashije yaragezeyo bitanze. Abene umugwi bakinyi bakoze imyitozo baragirayo hazi izindi decision mbi zivuye ku makonfuri y'ibihugu. Ibintu bibabaje cyane kwa sportife bose bwa twababaye cyane.
Ku mbuga ngurukana bumenyi bamwe mubamenyesha ko izo ngingo zizogira ingaruka mbi cyane kuri Basketball y'u Burundi. Batabakinyi tuzobakira nk'intwari kuko nta cyaha bakoze kandi ibyo berekanye byari byiza. Ku mbuga kandi harabashigikiye ibyo bihano n'abandi babitera ivyatsi. Bamwe bamenyesha ko kwamamaza igihugu mufitanye ibibazo atateka biha Barundi. Mu bakinyi haragahinda ntangere. Ku rubuga rwa Instagram, Mukhtar Gueye umunya Senegal yari muri uwo mugwi wa Dinamo yamenyeshije ko afise umubabaro ntangere kubona urugendo rwabo ruhagaze kandi bari barutanguye neza. Ati n'ubwa mbere mu buzima ngize umubabaro nk'uwo mfise muri kino gihe. Arven Nziza kizigeza wa Dinamo ati twakubiswe nk'inkuba tumaze kumva ko bitagikunze kutumandanya amahiganwa.
Sikintu coroshe urumva inkuru nk'iyo waramaze imisi witegura hageze aho kuri kibazo ukazubona ntibishobotse gutanga werekana ubumenyi ufise birababaje cyane. Yego turafashanya nyine kubyakira mugabo ntibyoroshe cyane.
Muri ivyo bihe bigoye abakinyi barimwo Olivier Ndayiragije icegera cy'umumenyereza wa Dinamo yamenyesheje igi Amerika ko atakindi bariko barakora atari uguhoza abakinyi bababaye cyane.
Ubutuma tubaha ni uko kwihangana hama tukakizera kubera ibihano nkuko twabivuganye nabo muri bare bagiye kubiraba ko babatezurira ubwo rero ni ukwihangana tukuna twebwe nyine muri ivyo bihano turimwo kwihangana hama umuntu akazorabi bizoza imbere kuko ingingo yafashwe nta kundi kwihangana. Tukiyumvira ko no mu perezida wacu ibintu ariko aragirangira sinzi ko abyiyumvira ngira nabanyene nimba ariko yiyumvira ko basketi yacu giye guhagarara kubera we ntakundi.
Uwomenyereza amenyesha ko bazotahuka i Burundi ku munsi wa kane baje kurindirayo niba ibihano by'imyaka 5 atagikogwa cha Basketball kibaye mu Burundi nihadawe 1,500 by'amadolari ya Amerika bizokurikizwa canke bazobabarigwa. Ezira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Guverinoma ya Tanzania yatangiye guhiga impunzi n'abimukira baba barabonye ubwenegihugu n'akazi muri leta mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Umunyamakuru James Jovin araduha ibindi bisobanuro.
Iyo ngingo yemejwe na komiseri mukuru ushinzwe abinjira n'abasohoka muri Tanzania, Dr. Anna Makakala, mu kiganiro n'abanyamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Dar es Salaam, yashimangiye ko urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka ruriko rurakorera mu byavuye mu nama hagati y'umukuru w'igisirikare Generali Jacob John Mukunda n'abakomanda b'inzego zitandukanye yabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Dar es Salaam mu kwezi kwa mbere uyu mwaka turimo.
Wale ambao tunasema walizaliwa hapa nchini, utaratibu na tuna sheria ambayo inaongoza nchi hii, sheria ya uraia.
Hari bajya tuvuga ko bavukiye ngaha mu gihugu, gusa dufise amategeko ngendegwa ko agenga impunzi n'agenga igihugu. Bavukiye mu nkambi cy'ibure mu baturanyi, ukamenya kuvuga neza igiswahili sico kimenyetso ko uri umutanzania. Twumvise ko hari n'abaronkejwe akazi muri leta mu mpisho. Kugwiyo mpamvu iyo turonse amakuru atubwira ko naka atari umunyagihugu, ni ngombwa nk'abajejwe urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu kubikorera ko twisunze amategeko.
Pata taarifa na kubainika kwamba fulani kuna utata wa uraia, sisi kama idara ya uhamiaji tunachukua hatua mara moja pale tunapopata taarifa.
Generali Mukunda mliyo nama yabaye mu kwezi kwa mbere umwaka yavuze ko hari bamwe mu mpunzi bashakisha ubwenegihugu mu gihugu cya Tanzania biciye mu nzira zitemewe n'amategeko, kandi ko hari n'abandi bamaze kuronswa n'akazi muri leta biciye mu mpisho.
Ni maoni yetu kwamba kuendelea kuwepo kwa muda mrefu kwa waomba hifadhi na wakimbizi hao nchini ni tishio la kiusalama.
Mu byiyumviro byacu dusanga impunzi n'abagishakisha ubuhungiro badakwiriye kuba mu gihugu cya Tanzania iminsi myinshi, mu gihe bizana ingaruka mbi mu bijyanye n'umutekano w'igihugu. Amakuru dufise yerekana ko bamwe mu mpunzi abagishakisha ubuhungiro cyibure imiryango yabo baronkejwe akazi muri leta ya Tanzania biciriye mu nzira zitemewe n'amategeko. Dukeneye kubona leta ikora amato hoza gusobanura impunzi no kuzitahukana mu bihugu byabo.
Sifa za kupewa hadhi ya ukimbizi, kwani taarifa zilizopo ni kwamba baadhi ya waomba hifadhi hao au wakimbizi wameajiriwa serikalini.
Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta zemeza ko benshi mu mpunzi basohoka inkambi kujya mu bindi bisagara no mu baturanye gushakisha ubuzi bagiye baraherera mu gasho, abandi bakicwa no kuburirwa irengero.
Bagiye bacha babata mu gasho kazogenda kurondeza mu gasho kagenda nk'ikifura yamusibye bakagira ati uwo muntu ntawe twigeze tubona ukaduhava wicara ngaho gatura nyine ukavuga ati ntakundi nkuri mudufashe. Abantu basohoka ikambi barabica bakababohera ku biti kubera ubuzima.
Hariho nabaza mu nkambi kabona imodoka iraje iratoye umuntu, uwo muntu ntusubire kumenya irengero ryiwe, wajya kubaza ku gituo bakakubwira ngo ngende baze ku gituo cya kabiri ukabaza ukabura ntusubire kumva ni irengero ryiwe. Abona babapfuye umuntu akababona bagenda nyene ntumenye niyo baguye ni beshi ni beshi. Rero birasabwa uko modukurikiranira iyo hejuru kugira ngo badufashe.
Abandi bakababohera ku biti giturageenda ubaza ngo numuntu kumva umuntu yaramaze kurangira abantu bapfa ni beshi ngaha bavyitwa arahamburiwe na numuntu yokironka nuko nuyovuga twebwe ngaha turi mu marira ukuri mwe mushika imbere mudushikira imbere bashahumwe mututabare mututabare Induta twebwe ngaha nka mbinduta. Abagabo ni beshi bamaze guherera inyuma y'ikambi bagiye kurondera injya kugira ngo bafashe umuryango.
Nyuma y'iyo nama y'abasirikare iheruka kuba mu kwezi kwa mbere, leta ya Tanzania yaciye ifata ingingo yo kuzokugara ikambi ya Nduta hatarenze mu kwezi kwa cumi uyu mwaka turimwo, ivuga ko impunzi zagiye zirahungabanya umutekano w'abanyagihugu mu gihugu cha Tanzania. Kuva mu gihugu cha Tanzania, James Jovini, kubwejwe ya Amerika.
Radijwi rya Amerika. Mu Burundi imigambi yo guteza imbere abagore itera intambwe nziza ariko hari bigikenewe kukosorwa no kwitabwaho. Ni Professor Pia Ndayiragije wahoze ari ministre w'uburinganire no guteza imbere abagore mu Burundi ubiganiraho na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Mbanje kwifuriza umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi bose na cyane cyane abarundikazi abo twakoranye kera n'abo twabanye abo bose babananya baharanira amajambere y'abakenyezi ndabifurije umunsi mwiza hanyuma uyu munsi nama ndawuhimbaza aho ndi hose kuko unyibutsa byinshi unyibutsa ngena abakenyezi bari narindarangabye batangu guharanira kwikukira bari imbere bongera baraharanira ibikorwa hanyuma ndavye nko mu gihe na jewe nari muri abo b'imboneza twarashize imbere ibikorwa byoza n'ubutunzi mu muryango kugira ngo
narigize kurongora amabanga y'umushikiranganji yajejwe kibano n'abapfasoni mutubwire ibintu mushaka kwa mwaranguye icyo gihe
yego icyo gihe cyane cyane twashimikiye ko twashaka turabenge n'umukenyezi yoshikira nawe akanota agacuruza akaba umukozi akinjira mu mabanki akaraba bakamuha ingurane akasikanya niho twatanguze rero umugambi wo gutanguza aya makoperative mato mato y'abakenyezi hatanguye twafite mbere banki y'abakenyezi icyo gihe twatanguriye kuyishyira mu byitwa PEF ubu ryahava rivuka koperative yitwa CCM hakaba n'irindi ryarimo abakenyezi basa n'abari bakomeye mu budandaji icyo gihe ryabaye AFAB rihava ribyara WISE urumva abakenyezi icyo gihe ni ukuri barashimye kubona turondeye ngena dushikira amabanki cyane cyane icyo twari dukeneye ni ukurondera ingwati kuko twese twarabura icyo tugwatiriza ayo mashyirahamwe niyo yaca atuma turonka ingwati tukaronka n'ingwati cyane cyane dukorewe mu mashyirahamwe
muhereye ku ntambwe mwatanguriye ko eka niyo mwahereje ko mukihweza n'ibyari bimaze kuba imbere yaho uburenganzira bw'abafasoni muri rusange mubona gute muri iki gihe nko mu Burundi
abafashe n'icyo gihe twatangura hari habuze byinshi cyane cyane mu mategeko ntibashobora guca kuri banki gutyo byari bikigoye cyane ubu barishikira ku mabanki barakora mugabo icyo twashima muri icyo gihe bari ingene bose bakunda bashaka gushika imbere bose bari hamwe twari hamwe twese n'ukuri nta migambwe yaducanisha mu byerekeye ibikorwa n'ubu ndabona biriho barakorana mugabo kandi barateye imbere ndabyo nk'iriya banki bashyizeho y'abakenyezi mugabo sindayizi neza imigambi sinzi neza ko n'ukuri ishyira imbere abakenyezi uko umutahe wose n'uwa leta
haraheze imyaka itari mike rero abarundikazi abarundi muri rusange eka nk'abandi bafasoni bose ku isi bakora ibishobotse byose kugira ngo ubwungane bwabo hagati yabo n'abagabo bose n'ubwisununura habe ubwungane bukwiye uwo mugambi nturashikwa ko ijana ku ijana ku bwanyu intambamyi n'izihe
uwo mugambi n'ukuri nturashikwa ko abakenyezi baragerageza mugabo hari ibitari bike bikiri intambamyi hari nk'amashuri urumva benshi naho twatangura twarabona ko hari agahatse abatize baracari benshi baca hari ibintu byinshi badashikira neza cyereke kubigisha ico gumaho inyigisho nkarisha bwenge cyangwa inyigisho mu mashuri babishike ko turabe ngena botera imbere cyane cyane mu bumenyi hanyuma n'ikindi nkunda kubona abana bo mu mashuri babigeme ubu muri iyi myaka arabagirira nabi cyane kandi ukabona yuko atabihano byabonetse ku bantu bateje amashuri abana ibyo birababaza kuko urumva abo bana ubutwiciye urwaruka ikindi rero kandi harimo ibintu by'imigambwe bijya imbere ntitukimenya rero ko umuntu bamuhera ubukerebutse bwiwe nk'umukenyezi cyane ko bamuhereye ikibanza gise mu mugambwe ibyo byose bisa n'ibiri ko biracangacanga
ndayiragije murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio hejuru y'Amerika kuri iki kibazo nkoramutima
ndagushimiye cyane Frederic
Professeur Pia Ndayiragije yahoze ari ministre w'uburinganire no guteza imbere abagore mu Burundi ni muri iki gihe rero yaganiraga na Frederic Nkundikije muri iki gihe cy'ukwezi kwa gatatu kwahariwe abari n'abategarugori na nyuma y'umunsi mukuru mpuzamahanga w'abagore wabaye ku itariki ya munani y'uku kwezi nk'uko bisanzwe buri mwaka maze rero banywanye b'ijwi rya Amerika naha amakuru yacu ashoreje ndabashimiye cyane ko mwahisemo ijwi rya Amerika mbifurije umugoroba mwiza murakarama.